iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe kandi na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga. Nkuko bisanzwe, burindwi tuganira ku bibazo by'abakenyezi, abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni muri ntumbero rero twatumiye Madame Jacqueline Nduwayezu aba mu nkambi impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'u Rwanda i Mahama, atwiganire ubuzima bwaho, bimwe mu bibazo Abarundi baho bagenda barahura navyo n'uburyo bagenda barabikemura. Madame Jacqueline Nduwayezu ni umuyobozi yatowe kugira ngo afashe mu bibazo byerekeye ingo n'imiryango mu kibano mu nkambi ya Mahama, akaba nawe nyene ari mu bayoboye amashirahamwe atandukanye ari mu gihugu cy'u Rwanda agerageza gufasha Abarundi muri icyo gihugu. Madame Jacqueline Nduwayezu, turabashimiye gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika.
Nande ndabashimiye cyane kubona mutuvugishije gutyo tukaronka ingene ibyumviro byacu bimenyekana, tukaronka n'ingene tuzofashwa muri kazoza.
Murakoze cyane Madame Nduwayezu. Duhereye ku kuntu ishirahamwe ryanyu rikora, kugira ngo abantu bamenye neza na neza uburyo muja hamwe nk'ishirahamwe cyangwa nka komite, kugira ngo mugerageze gutorera ibibazo mufise mu nkambi nk'Abarundi, mutunganije gute?
Ngaha mu nkambi ingene ibintu bitunganije, hariho abayobozi b'ibanze, hariho komite y'amavirage. Komite ya virage igizwe n'abantu munani muri virage yose, hanyuma hagaca haba na komite za quartier, na zone zigizwe n'abantu munani kuri quartier imwe, quartier igizwe na virage zibiri, hagaca habaho na komite executive. Rero ingene bitunganije, haraba amanama ku rwego rw'amavirage, hanyuma bakabwira abamakartye ibibazo bihari, hagaca haba n'inama ihuza abayobozi b'inkambi minema HCR n'abafatanyabikorwa ba HCR kugira ngo ibibazo bikemugwe.
Ni ukuvuga ko mwitunganyije hagati yanyu, ariko kandi yuko mushigikiwe n'amashirahamwe nka HCR.
Ego cyane.
Mutubwira none ibikorwa vya misi yose canke burindwi buri kwezi musanga mushimika ko cane cane muri iyi misi nko muri karitsiye wewe uherereyemwo, bimwe mu bikorwa muriko muragerageza gufasha abantu bo mu gace urimo nk'ibi?
Cye nko mu gace nterereyemwo, turashigikira ibikorwa bitandukanye kandi turaserukira abanyagihugu baba baradutoye gutyo. Oye, hariho nk'ibibazo biba mu mavirage, ugasanga hariho ibyo twebwe nyene tugerageza gukemura, n'ibindi bitunaniye tuba dufise aho tubijana. Hariho ibija muri RAF canke muri police, ariko ahanini tugerageza gukura amakimbirane ari hagati y'impunzi. Hariho amakimbirane yo mu ngo, hakabaho n'amakimbirane mu muryango, hakaba n'amakimbirane Abarundi bo nyene bashobora kugiranira n'abanyarwanda. Ibyo byose tugenda tubikora.
Ego, Abirumvikana ko ibibazo ari byinshi bitandukanye turaza kugerageza kubijamo idonido n'uburyo bimwe na bimwe mugenda murabitorera inyishu dusubira inyuma gato uku kwezi n'ukwezi kwahariwe ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwahariwe guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi mu kigwa tuherereyemo canke mu nkambi muri rusange uwo munsi wajute wari utunganijwe gute hari ibikorwa rusange byo byarabaye mwaba mwaragiye hamwe nk'abakenyezi
uyu munsi w'abakenyezi wabaye ku itariki 8 z'ukwa gatatu naho wari umunsi mukuru ubaye mu gihe dufise hari COVID-19 dutegerezwa kwirinda twarashoboye guhurira hamwe twongera twubahiriza ingamba za leta zo kugwanya COVID-19. Mu guhurira hamwe rero nk'abakenyezi twaravuze ku byerekeranye n'insanganyamatsiko icivugo c'uwo munsi n'ingene ibintu ico civugo twogikorerako. Twarahanahanye ivyiyumviro abayobozi baradushigikira turarashoboye guhurira hamwe turawihimbaza neza. Kubera tutashobora guhura ni nkambi zose nk'uko twahora tubigenza tugahurira ku kibuga kinini ubu uye icyahindutse n'uko twashoboye gutanga ubutumwa gerekeranye n'icyo civugo c'uwo munsi kugira ngo n'abatagiye hamwe bari mu mavirage abakenyezi bose n'abantu bose batuye mu nkambi bavyumve nicyo cyahindutse naye handi twarahuriye hamwe.
Uducira ku mayange bimwe mu byo mwaba mwarashikirije ubutumwa bwaba bwaratanzwe uwo munsi.
Uwo munsi ubutumwa bwatanzwe barerekanye yuko umukenyezi ari kirumara, barerekanye yuko umukenyezi ariwe koko nkingi y'iterambere, ku iterambere rihera mu muryango rikaja mu kibano rikaja mu gihugu mbere rikaja no ku isi yose. Barerekanye kandi intambamyi umukenyezi agira kugira ngo ntashike ku iterambere ryiwe, ingorane bagenda bahura n'ingene zotoregwa inyishu. Hanyuma niwo munsi bakanguriye abakenyezi bose kugira amashirahamwe, guhurira mu mashirahamwe kugira ngo ya mashirahamwe abafashe kwigira kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Mu nkambi twaragize n'Imana hariho ama microfinance asanzwe atanga n'ingurane ku mpunzi bagatanga inyungu mugabo inyungu itavunanye cyane. Ubwo rero niko icivugo c'uwo munsi cyari cerekeranye n'ingene umukenyezi yoja ku ruhembe mu iterambere ryiwe n'iry'umuryango.
Turaza kugaruka kandi nayo ma microfinance ubwo buryo bwo kurondera cyo kwisumamwo ingene bukora kuko akenshi turumva ko bamwe bashobora kuba bafise ibibazo bikomakomeye vyo kwisumamwo vyo kuronka imfungurwa n'ibindi, ariko niba hari ubwo buryo navyo nyene ni byiza cyane. Ariko kuri uwo munsi nyene nk'abakenyezi wagiye uravugana nabo bumva uwo munsi waje buri mwaka uwo munsi barawumva bate barawemera babona harimo akamaro k'uwo munsi wo kuwihimbaza no kuganira ku bibazo by'umukenyezi canke no kuwihimbaza muri rusange?
Abakenyezi twagiye turahura twagiye turaganira twerekana yuko naho ari umunsi mukuru wo kwiginana ibyo twoba tumaze kugera ko nk'abakenyezi, abakenyezi baboneyeho akaryo ko kwerekana yuko impinga ikiri ndende yuko umukenyezi kugira ashike ku iterambere agifise inzitizi. Bagiye barerekana rero yuko umukenyezi uwo munsi ari uwo kurabira hamwe aho urugamba rugeze rwo gushika ku buringanire kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere no guteza imbere umuryango. Berekana uruhara rw'abagabo mu iterambere ry'umukenyezi n'uruhara rw'abakenyezi bonyine ubwabo.
Abagabo nibabibona baratangura kubitahura nibabibona nk'ugukumirwa canke kuba umukenyezi agiye kubarengera karimbi nabo baratangiye kubitahura canke baravyakira neza.
Abagabo bamwe baravyakira neza. Umugabo aramaze kubona yuko ashize hamwe n'umukenyezi mu bikogwa bagasenyera ku mugozi umwe ko atakibazo yuko uwo muryango utera imbere gusumba umuryango umugabo atererana umugore wiwe. Ego muri ico gihe naho hariho abagabo atarabyumva neza ni kuvuga yuko ikintu yo umuntu atacumva neza gica kiba gifata urugendo rurerure gica kiba nka processes murazi yuko ikintu gihindura imyumvire atari ikintu gishobora guhinduka mu munsi umwe canke mu kwezi kumwe no guhoza ko umuntu akaguma yigisha.
Mwebwe nibyo mukora mu kazi ka misi yose nk'ibyo bikorwa byo kuba mu bayobozi b'ingo n'imiryango uraronka akaryo ko kuja mu ngo zabo kicarana nabo kaganira nabo ahanini n'ikihe kintu uguma wumva kigaruka gituma kumbure haba nk'amakindirane nk'uko wabivuze mu ngo akenshi
mu ngo n'imiryango ego cyane turagenda tukicarayo hariho abaguhamagara bakwizeye nk'uwoza kubahuza mu gihe hariho amataki mu miryango rero amataki ari mu miryango afatiye ku bintu byinshi ngaha mu nkambi hari ubukene bwinshi budasanzwe n'imbere y'uko bagabanya amafaranga ya rasiyo hariho ubukene budasanzwe rero naho mu kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisuma biratuma umukenyezi n'umushingantahe wiwe batumvikana kwikoreshwa ry'utwo duke baronka wa mugabo akagira inyota agashaka kuja kunywa agacupa kandi ako gacupa nako ataho kava ugasanga ijyane ziradutse mu miryango. Hariho n'ikibazo cyo guharika ngaha mu nkambi umugabo ugasanga arataye urugo rwiwe afise abana 4-5 akaja kurondera urundi rugo ngaha mu nkambi nyene kwinjirira uwundi mugore. Noneho n'abagore ngaha aratora umugabo n'abana nawe ugasanga agiye ngaha ku mugabo ngaha mu nkambi nyene ugasanga umugabo umwe arashobora kuba afise abagore 3-4 umugore nawe ugasanga umugore ntaho ntaca afise yikora ko wa mugabo ntacazanira umuryango kandi bikaba n'akarorero kabi kubana n'abana ugaca usanga umuryango ubayeho nabi. Ubwo rero ingorane ziri mu ngo n'imiryango ni nyinshi ku buryo abayobozi bama hagati bakaguma bamama na cyane cyane twebwe tuyoboye tujeje iby'ingo n'imiryango turazicaga mu miryango kuraba ugasanga nk'abana ntibakija ku ishuri kubera zandyane ziri hagati y'ababyeyi kuko umuryango udatekanye abana ntibashobora kwiga neza. Hanyuma izindi ngorane zihari aha mu nkambi abana bakiri bato baratwara amada cyane baratwara inda z'indaro ugasanga bahebye ishuri abana barasambanywa ishure rigahebwa ugasanga umugore n'umugabo bariko barabipfa umugabo ati niwe wareze umukobwa wawe nabi ugasanga umugore ariko araturatura ariko arahohoterwa.
Uvuze ku bijyanye n'ishure ry'abana amashure mu bisanzwe ni ngaha ndani nyine mu nkambi canke barasohoka hanze y'inkambi bitunganijwe gute ku bijyanye n'ishure hama ongere tubyire ningera muri kumuragerageza gufasha aho izo ndanzindaro kuko twarigeze kuza turazumva cyane kumbure n'ubu zikibandanya iby'amashuri by'indero byifashe gute
ibyerekeye iby'amashuri amashuri yubatse inyuma y'inkambi gato sikure n'amashuri yubatswe na HCR bagafatanya na ministere ya ijejwe impunzi rero ayo mashure abana b'abarundi bigayo bigana n'abana b'abanyarwanda ntaco bariha hari ha hashtag irabari ibihiriya ibikoresho za UNICEF zirafasha n'ayandi mashirahamwe afasha impunzi ugabana bakiga hariho imyaka yose y'amashuri n'amashuri yisumbuye amashuri ya mato mato hanyuma rero amashuri ya y'incuke bita ECD niyo ari ngaha indani mu nkambi yahigayo abana bo kugeza ku myaka 4-5 imbere yuko baja primaire
Amara rero babigana n'abana b'abanyarwanda hanze y'inkambi izo ndazindaro twagiye turumva cyane gose mu myaka yahera ziba hagati y'abantu bo mu nkambi cyangwa n'abantu bo hanze y'inkambi basambanya abo bana akenshi biba byavuye kuzihe ngorane n'ingorane z'ingeso n'ingorane z'ubukene biba byavuye hehe ko twumva bisa ni kibazo kibandanya mu nkambi ya Mahama
ikibazo cizinda zindaro zabaye nyinshi ngaha mu nkambi ahanini biva ku bukene umwana w'umwigeme iyo yaraye atariye canke yabuze twa tuvuta two kwisiga canke kambambiri kamucikirako iyo ahuye n'ububimuha arabimuha kongera akamusambanya rero hariho abana batwara izo ndazindaro bazikuye mu nkambi hakaba n'abandi baziteregwa inyuma y'inkambi bakaziterwa n'abanyarwanda canke ugasanga umwana arashika nk'imuhira ugasanga ababyeyi ntibamenya iby'umwana yiriwemo ahanini bikaba bivuye ku kudakurikirana kw'ababyeyi ngo bakurikirane abana babo kuko nk'umwana w'umwigeme ashoboye gutaha kwinjira mu nzu mu ijoro umubyeyi ntagica bivuga ko canke ngo azane utwo tuntu yagiye arahabwa n'abantu umubyeyi ntamubaza ati mbega utwo tuntu tuvuye he urumva yuko ababyeyi nabo batereranye abana ikintu nkatwe rero tujejwe ngo n'imiryango tugenda dukora tugenda duhanura ababyeyi yuko bufata neza intuze ye responsabilite zabo kubana kuko imbere y'uko umwana ahanurwa na murundi indero yari kuva kuziko none ikibazo kiba kihari yandera ari kuva kuziko ingo zimwe zimwe na zone birazigora nk'izo ngo ababyeyi baharika baboregwa umwana urumva yuko acagira ati niko karorero hariho ababyeyi binjiza abagabo mu nzu bafise abana b'imiyabaga wa mwana nawe agahava abibonegwaho hariho n'abandi usanga n'umwana atembera ataco bimubwiye rero ingorane z'izo ndazindaro ni nyinshi turetse n'ubwo bukene tukareka nuko kw'ababyeyi hariho n'abana bafise adolescence igoye
birumvikana yuko benshi baba bafise ibibazo bitandukanye mu ngo zabo hari ibyo bibazo by'ingeso n'ibibazo by'ubukene ariko kandi ku bijyanye n'uko kuntu kumbure urwaruka rushobora kuba nabwo nyine rukeneye occupation hari igihe bamwe bavuga yuko atabindi bafise bakora ugasanga uku kwirirwa ataco bakoze nabyo nyine birongerekanamwo hoba hariho ama activite hoba hariho bimwe byofasha kugira ngo ingeso zabo bana babigeme n'imisore zishobore kugongogwa zishobore gufashwa bimwe mu byo babifasha cyane mu byo mwoba muri kumuragerageza gukora kugira ngo baronke ibindi bintu byo gukora hanze y'amashuri n'inkibi
murakoze cyane mu bisanzwe imbere y'ikiza cha covid 19 indazindaro zari zagabanutse ariko aho amashuri yugariwe cyagihe amashuri yugaye indazindaro zarongerekanye kubera abana baguma ngaho ataco bariko barakora mbere murabona nibivuga by'imyidagaduro byari byugaye hariho abana bahora b'abakobwa bakina football hariho abana bakina basket hariho abakina volley hariho abagira ibya atletisme abo bose twaciye dusangana mu bana bahora bagira sport hatwarinda abana benshi cyane rero nubundi icokogwa kirahari kandi nubu uye ntako tutagira mu gukangurira abana babigeme kubigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere santé reproduction kubijanye na sexualité tukongera tukabereka agaciro k'umwana w'umwigeme hariho benshi ibagarutse barava muri izo nzira mbi barumva ibyo umuntu ariko arigisha hariho n'ikindi cyokogwa twebwe ico tubona cyokogwa nuko umuntu harya ngo utosora ifuku agumiza mwakazi hari ico kwa nkubu uye abana babigeme bakwiye kuba mu miryango habaho ico twita utugoroba tw'ababyeyi aho abana baganirizwa mu makominote ibyo henshi byaratanguye kuganiriza abana mu makominote n'ababyeyi bo nyine bagahura bakaganira ku bibazo by'abana babo hakwiye kuganirizwa abakobwa ukwabo abahungu nabo nyine bakaganirizwa ukwabo kuko nabone birabaraba noneho gahuza abahungu n'abakobwa bakabaganiriza hamwe rero icyo turabona yuko gifise icyo cyohindura ikindi hariho ababura imirimo hariho abana babigeme barangije n'amashure n'ubu baguma bicaye gaha mu nkambi ataco bariko barakora batusanga bariko bagira ubugeni butishimiwe kuko ni nk'ukuvuvudikira abo oye baba bari bakwiye kuronswa ingene biga nimba ari imyuga nimba ari ukubandanya amashure ya kaminuza mugabo akareka kuguma ngaho ataco bariko barakora ikindi tubona cokogwa n'abo bakobwa babyaye nta kubatererana no kugerageza umuntu akabasubiza mu ishure ikica kigora ningene uwo bafatira abana kugira ngo baje ku ishuri hariho abari basabye yuko hokogwa nka kreshe yosigarana mwene abo bana hanyuma abo bakobwa basubire mu ishuri kuko uwo mukobwa atize umwana yabyaye niwe agwa mu mporero za ya mibereho mibi akaba victime y'ibintu ataruhara yabigizemo
ego wavuze kandi n'ikindi gihambaye ku bijyanye n'abigeme kubafasha mu bijyanye no kubigisha santé reproductive kuvuga amagara ajyanye n'ibihimba by'irondoka tugarutse ku buryo bwo kwisomamwo kugira ngo kumbure bigabanye izo nda z'indaro bigabanye ingeso mbi hari abafasha mu bijyanye no gutanga ibikoresho byo mu butinyanka turumva rimwe na rimwe haraza amashirahamwe amwe agafasha muri icyo kibazo ni kimwe mu bibazo umwana w'umwigeme agendana buri kwezi afise ku mutwe ati mbega ndakura uburyo hehe ndakura ibikoresho hehe kuri icyo coco HCR canke amashirahamwe atandukanye agenda aragifasha abo bigeme mu nkambi
amashirahamwe atandukanye mu bisanzwe ikibazo cerekeranye n'ibi bikoresho byo umukobwa akoresha mu butinya nka izikotekse ibyo oye HCR yarabyubahirije naho ibintu by'ibifungurwa byagabanutse nta na rimwe basiba gutanga kotekse ku bantu bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 49 mbere ugasanga n'ubugiye mu butinya nk'ari munsi y'imyaka 12 arafise aho abivuga bagaca bamuronsa kotegisi cyo kimwe n'abadamu babandanya kubaja mu butinya nka bararengeje imyaka 49 barafise aho babivuga nabone bakabaha ibyo bikoresho rero barabyubahiriza n'abanyeshuri bari ku ishuri haba hariho stock yibye bikoresho nk'umwana w'umwigeme bishikiye ari mu ishure akaronka ingene abona aronka cotex atarinze arataha yiyonona ngo hava kogwa n'isoni mu nzira rero ibi bikoresho bya cotex nibyo biraza mugabo cotex ntiyijana wisanze cotex yategerezwa kujana n'agasabuni cotex yashe itegerezwa kujana nuko umuntu abafise uduhuzu two munsi rero abana b'abakobwa barakena bakabura twa duhuzu two munsi akabura ya sabuni kugira ngo ashobore kuza arikorera isuku kuko murazi nico gihe gihambaye cyane cyo kugira igiene cyo gukora isuku imwana w'umwigero abuze nk'isabuni canke avise utwo duhuzu two munsi tudakwiye ucusanga bimutera ikibazo y'ingene yogenda mu ishure aba yumva nyene ko atari comfortable
n'ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye cyane
natani bya bibazo tugenda turabishikiriza Caritas yarigeze gufasha iraha utwo duhuzu two munsi aba abagore bizananye les femmes non accompagnées ariko iyindi migu y'abantu ntiyigeze tubona
ego ama biri muri bya bibazo nyene byo kwisumamwo nk'umuryango nk'abo bigeme wavuze ko mu bijanye no kwisumamwo hari inyigisho hakabaho na no kugerageza gutanga amadeni yagiye araboneka utubwira byinshi kuri ico kugira ngo twumve kumbure nabo bigeme b'abanyeshuri cyangwa n'imisore nabo nyene bava mu mashuri bakicara bakabura ico bakora kugira ngo nabo nyene kumbure bahabwe utwo tudeni batangure bakore bisumemo
mu bisanzwe kwisumamwo hariho abacuruza b'utuntu duto duto abo bacuruza rero barashobora kwaka ingurane kwaka ingurane ataho udafise ico werekana uri kurakora ntibikunda ikigoye ni ya ntango yo gutangura gukora tugenda twigisha abantu yuko byiza abantu boja mu mashirahamwe bagiye mu mashirahamwe bagaheza bagakorera hamwe bagasaba ingurane bazishurira hamwe iki nacho cyarakoze abantu baraja mu makoperative baraja mu mashirahamwe ariko intambamye havuye iba ingene amashirahamwe yahavuye asambuka kubera ibi bintu byo guhungura impunzi z'abarundi abantu baratinya bati mbega none nitwaka ingurane abo twayakanye bakitahira ninasigaranza ndavyishura jenyene bica bituma n'abari baragize amashirahamwe bari bamaze kwiteza imbere baja hamwe basubira gukuraho ya mafaranga bari barashize hamwe bati baragabura ati umwe wese atwara utwiwe amashirahamwe asambuka gutyo ariko hariho abakenyezi benshi baka ingurane umwe wese akayaka ku giti ciwe agacuruza kandi akayishura naho ngaha gucuruza bigoye imisoro niki ariko baraka ingurane
bayaka muri banki bayaka hehe izo ngurane
hariho inkomoko ni ishirahamwe ritanga ingurane hagaca haba na microfinance yitwa umutanguha finance company
ziri ngaho mu nkambi nyene
ziringaha mu nkambi zaje gufasha muri ibyo nyene byo kwiteza imbere zigaca zikorana n'inkambi zikongera zigakorana n'abanyarwanda baba hafi y'inkambi
none abarundi bari ngaho mu nkambi bo bakumbure bagize ayo mahirwe bamwe bakaronka izo ngurane izo mfashanyo muremerewe gusohoka hanze y'inkambi gukorerayo gucuruza no gukora utundi tuntu two kwiteza imbere
twebwe ngaha aye gusohoka gukorera inyuma y'inkambi biremewe hariho impunzi z'abarundi zifise ibyo zikorera inyuma y'inkambi hariho abacururiza inyuma y'inkambi hakabaho n'abacururiza indani mu nkambi n'abanyarwanda ari abacururiza mu nkambi n'abacururiza inyuma y'inkambi ubu tugeze ku rwego abanyarwanda n'abarundi twamaze kunywana dukorera business hamwe turazi na nyi twaramenyeranye ku buryo ukoreye inyuma urahakorera ugapanga inzu ugakora n'indani urashobora gukoreraho benshi rero ikintu babura ni kuja kurangura kure kuja kurangura kure biragorana uri umuntu w'impunzi kubera mu kugira umuntu arenge akarere ari impunzi arinda gusaba uruhusha arinda gusaba uruhusha muri Minembwe
ego
yemerewe kurengana kubera idasabye uruhusha umwanya rero wo gusaba uruhusha uri muri bizinesi niwo mwanya uza gucererwa mu gutera imbere kuko benshi byinshi benshi no kwiruka
ego bavuze ko mukorana n'abanyarwanda haba hanze inkambi no ngaho indari mu nkambi hoho naho nyene ko twumva haba hari mu tubazo tumwe tumwe hagati y'ayo makominote zimwe mu ngorane muba muri komurakemura nk'abajejwe ngo n'imiryango zijanye n'abarundi n'abanyarwanda bo babatumvikanye cyangwa ibibazo byo babihari byo bari nk'ibi
ibibazo bikunda kuba hagati y'abarundi n'abanyarwanda no guhemukiranira ku bintu baba bumvikanye hariho guhemukiranira ku bukote ubukote hariho nk'abarundi baja gukota hanze baja gukotera amatongo abanyarwanda bakaja kurimirayo ugasanga b'abanyarwanda barabazurumye ibyo barimo hariho n'ukuntu abanyarwanda bashobora kwibwa ibintu bikibwa bikaza mu nkambi baribwa impene intama n'inka birashika zikibwa zivayo ugasanga ibintu birafatiwe ngaha mu nkambi abayobozi bo mu twebwe abayobozi bo mu nkambi n'abayobozi bo mu banyarwanda duca tuja hamwe ibyo bibazo tukabitorera inyishu ibindi bakunda gupfa abanyarwanda n'abarundi niyo abarundi bagiye kwiba hariho igihe baja kwiba mu mirima y'abanyarwanda ugasanga umunyarwanda arafise itongo ryiwe yararimye mugabo hageze kwimbura ugasanga hariho imigwi y'abasuma igenda iva mu nkambi no muri icyo gihe iyo bafashwe turaja hamwe tugasubiza ibintu mu buryo ibyo nibyo bikuru bakunda gupfa barakunda no gupfa amasezerano nk'ubuye amasezerano y'ubukote nk'akarorero bayagize barusanga hari umwe muri bo ayishe umunyarwanda agahakana ngo ntiyankoteye umurundi nawe ati naramukoteye ibyo mu kubikura mu nzira twagiye dukangurira abantu yuko atasezerano ry'ubukote riba ritanditse ritazemegwa tubavuga tuti bamwandikiranira naho yoba amahera makeyi byoba byiza biri mu nyandiko hariho ibindi bakunda gupfa hariho gushwanira mu bubare bakagwana bagakomeretsanya baborewe canke bagahurira ahantu bakagwana imishwano rero nayo turabyinjiramo ngo tukabaza icyo byavuye ko tukabanywanisha kuko twebwe icyo tugira twebwe ntiduca imanza icyo tugira twebwe tugerageza gusubiza abantu hamwe kuko abantu iyo babana baguma bakeneraniye ubasubije hamwe bibavyiza gusumba ko hoba imanza.
Aha imanza none nk'impunzi basanze ariyo yari ifise ikibazo bamufungira mu nkambi bamutwara mu busho bwo hanze y'inkambi bica bigenda gute umurundi w'impunzi agiye mu kibazo bigenda gute
iyo umurundi w'impunzi agiye mu kibazo bakasanga afise amakosa canke ariko aratohozwa ko amakosa yagize hano mu nkambi hariho urwego rwa ribu ubwo rwego rwa ribu ni ruratohoza ku bibazo umuntu aba yagize yateje kugira rushobore gutora iyo ibintu ingene ibintu bimeze ubwo rwego rero rwa ribu ruri ngaha mu nkambi iyo umuntu rero basanze bikenerwa ko bamukorera dosiye aja gupfungirwa mu busho butandukanye bwo mu Rwanda cyo kimwe n'abandi banyarwanda kuko na wene abari umutura Rwanda aha mu nkambi baraduhuguye hariho urwego rwa RAF ni Legal Aid Forum urugwego rero rwaraduhuguye ku byerekeranye n'amategeko baratwereka yuko uri mpunzi amategeko ufatwa n'amategeko y'igihugu urimwo ayo mategeko yo bagiye barabidusigurira batwereka ingene dutegerezwa gukurikiza amategeko yuko utaze yakurikiza azohanwa bisunze amategeko rero barahanwa ariko urugwego rwa RAF rurahindukira rukanaburanira impunzi rurakurikirana imanza z'impunzi ingene ziriko ziragenda
ego birumvikana ko ibibazo ni byinshi imwe na rimwe muragerageza kuyitorera imuti naho usanga bigoye cyane ibyo bibazo by'ubukene usanga bisa n'ibigoye gukemura burundu ariko mwavuze ku bijanye n'abarundi baje hanze bakumbure bakaja mu bibazo byo kwiba mu mirima y'abanyarwanda kubera uko nyine kukuntu ko kubura ingene risumamwo harigeze kuba ikibazo cuguja hanze no kwiba n'inkwi kuko n'inkwi zari zarabuze mu gihe kirekire twagiye turabyumva cyane none kubijanye n'imfungurwa nazo nyine zaragabanutse cyane gose izo nkuru turazumva z'imfungurwa zagabanutse hari icyo bariko baragerageza gukora nk'urwego rwa HCR kugira ngo bongereze imfungurwa inkwi ziboneke ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari ngaho imahama bushobore koroherwa mu bijanye n'imfungurwa hoho
mu bijanye n'ifungurwa urwego rwa HCR ndetse na n'iyi minema ijejwe impunzi baragerageje gusigurira impunzi baradusigurira igituma ibifungurwa byagabanutse bitariko biraboneka nk'uko byahora baratweretse hanini yuko byavuye kuri iki kibazo cya COVID-19 babura imfashanyo ntizabaye zikiza nk'uko zahora kubera iyo amasosiyete n'amakampani ziyugaye ni ikibazo natwe twumva rero turabandanya dusemerera tuvuga ku bibazo byerekeranye na n'ingene impunzi zishonje kuko rasiyongera mwarabyumvise yuko yagabanutse ibice 60% umuntu yahora aronka 70,600 uno munsi aronka 300,040 aya mafaranga 70,600 ku muntu ku kwezi ntiyarakwiye n'ubundi ubu rero bica byunyugwa giye ku 300,040 HCR ubu ntaco iratubwira impunzi nizo zari zamye ziyumvira ziti ko bariko bavuga amafaranga y'imfashanyo yoba yaraje bati mbega none bazohava bagira icyo batwongerereje kuri rasio cangwe bimeze gute ibyo rero impunzi nta nyishu zirashobora kubirompera hariho rero nibyagiye birava mu nzira ikibazo cy'inkwi ikibazo cy'inkwi cyari gisibije ariko ubu yabyaravuye mu nzira impunzi ntizigiteka ku nkwi ntizigiteka ku makara impunzi ubu ziteka kuri gaze iyo gaze barayitanga kujya batanga inkwi bayitanga ku kugene imiryango ingana barabye family size uko baba benshi niko bayinywesha mu minsi mike rero iby'inkwi byarakemutse twarashimiye Imana cyane kubona harabonetse inyishu ku kibazo cy'inkwi bakatuzanira iyo gaze ubu uye impunzi ku byerekeranye n'inkwi nta kibazo zifite
Wavuze ko amafaranga bahora baronka mwahora muronka ibihumbi ndwi byari make ubunye bikaba bigeze kuri bitatu baragabanyije cyane gose none nk'ibihumbi nka bitatu ku kwezi biguriki cyane cyane iyo hari nk'umuryango ufise nk'abantu ndwi abantu cumi ibihumbi ndwi bishobora kumarira iki umuntu muri rusange
ibihumbi ndwi byaragerageza tugiro nka ibihumbi ndwi abantu bashobora kubona iminsi nka mirongo ibiri n'ibiri bashobora gufungura umuntu agasonza nk'iminsi umunani cyangwa nk'iminsi icumi ariko ubu uye amafaranga ibihumbi bitatu urabye ingene ibiciro by'ibifungurwa bimeze mu Rwanda amafaranga ibihumbi bitatu nta kintu na kimwe agura nk'ubu uye ngaha mu mpunzi abarara bariye n'abarara ubusa barangana abantu ubarabye urabona ko bashonje ahubwo hatagize igikorwa abazoza barasanga imirambo ikango y'abantu mu mazu kera hariho abahora bisumamwo bakagenda hari aho bahora bagenda kurimira abanyarwanda bakaronka ingero ntoyi ibasahiriza kugira bya bihumbi ndwi bikwire barinda kuja kurimira abanyarwanda ariko ubu uye by'ukuri abantu barashonje cane cane imiryango igizwe n'umuntu umwe b'abana bizanana nibo aha bita ngo ni inkorokoro ya misore yizanana atari mu muryango barashonje cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku magara ubuzima ibibazo n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme no munsi turi na karyo ko kuganira n'abarundi bari mu nkambi impunzi imahama mu gihugu cy'u Rwanda tukaba dufise amahirwe yo kuganira na Jacqueline Nduwayezu umwe mu bayobozi batowe mu kugira ngo bagerageze gufasha gukemura ibibazo by'ingo n'imiryango aho muri Mahama. Madame Jacqueline Nduwayezu tugarutse ku kibazo c'amagara y'abantu twavuze gato ku bibazo byateye inyuma yaho ikiza cha COVID charge tubwire muri make uko amagara y'abantu yitaweho mu nkambi muri kino gihe COVID yifashe gute COVID 19 yifashe gute amagara y'abantu muri rusange ameze gute aho mu nkambi
ya Mahama amagara y'abantu aritaweho dufise amavuriro abiri ama centre de sante abiri imwe ya Allied n'indi ya Save the Children rimwe rirakira abantu batari bake ku munsi bagwaye kibazo kidakugorana iyo hagize abagwaye cyane abo ubuvuzi bwa hano bidakunda bakaza gukenera ama transfer kuri iki kibazo cy'amatransfere bahora batransfera benshi ariko ubu kubera n'ibi bya COVID kubera n'ibi by'uburyo bwagabanutse amatransfere barayagabanije ku buryo abantu bahora bafite amatransfere yo kuja i Kigali bamwe barahagaritswe aba kajana amaka agoye cyane rero hariho nabo ubuvuzi budakunze bwaze ngaha mu gihugu bakavuga bati aba bantu atari ubuvuzi bwo mu bindi bihugu ntibikunda abo bose baraho baragwaye bararindiriye ariko barindiriye nyene icyo Imana izokora kubyerekeranye na COVID 19 twe ngaha mu nkambi ya Mahama twatomboye yuko muri kino gihugu bashyizeho ingamba zikomeye cyane zo kwirinda COVID kandi ishyirwa mu ngiro z'iryo ngamba zigahamagara twese umuntu wese abayobozi b'ibanze imishinga itandukanye amavuriro polisi abantu bose bakaba bari mobilize kugwanya COVID 19 rero ingene bya COVID bimeze abantu baranduruye COVID ngaha mu nkambi baragwara COVID cyo baradufashije cyane aya mashyirahamwe yaradufashije mu kuturonderera ahantu ubwa kera abantu bagwaye baja ukwabonyene kugira ngo kwanduza abandi ntibyorohe bakakomezayo bakagaruka mu bandi ari uko basuzumwe bakize neza ikindi badufashije ni kubyerekeranye no kuduha ibikoresho bituma COVID igabanuka no guhimiriza isuku ry'umwanya wose ryo gukaraba ku buryo imishinga itandukanye yose yagize icikora haba kuva kuri za World Vision gushiraho amakandagira ukarabe ku matwarete yose bakagenda bigisha abanyagihugu yuko gukaraba ari bwo buryo bwo bwiza bwo kwirinda COVID polisi nayo ikagume ikaturaba cyane kubyerekeranye n'agapfukamunwa imishinga nayo itandukanye nayone yarashoboye kuza irahimiriza kubyerekeranye no kwambara agapfukamunwa guhana intera nicyo kintu cya mbere kigoye ngaha mu nkambi kuko turi abantu benshi cyane ku buryo guhana intera hariho ahantu bidakunda nk'iyo bagiye kurondera utwo dufaranga twa rasiyo nk'iyo bagiye gutega iyo gaze ugasanga barinda kugenda bahimiriza umwe wese bamwereka aho yokaraba rero kubyerekeranye na COVID twaragerageje kuyikingira bikwiye tubifashijemo n'aya mashyirahamwe be n'abajejwe nyine gushyira mu ngiro amategeko y'igihugu
murakoze cyane rwose hama nko ku bavyeyi bibaruka mu bisanzwe muri rusange bo baribaruka neza barafise amavuriro ngaho nyene hafi ndani mu nkambi bama bagiye ko batarenze gusohoka inkambi bakibaruka neza
ababyeyi bibaruka ngaha mu nkambi nta kibazo bagira mu ntango nababwiye ko hariho ama centre de sante abiri umubyeyi wese aja kuri centre de sante imwegereye hariho ababikora bakwiye kandi babikora neza hariho n'uburyo hariho n'igihe umubyeyi byanka murazi imbanyi izi uko yishakiye bikamugora kwibaruka ama hariho ambulance iri standby igumaho itegereje umubyeyi biza kwanka kugira ngo imusimbane vuba imujane ku bitaro bya province ikirehe ku bitaro by'akarere baca babajana aho ikirehe uwo byanse bakagenda bakamukorera cesarienne hanyuma yakize ya ambulance nyene iragenda ikamugarukana
ni byiza cyane rwose murakoze cyane rwose
ariho n'abarenga kubyarira aho ku bitaro by'akarere bakabajana i Kigali bivanye n'ikibazo baba bari basanganywe camagara yabo ugasanga barajanye za Kanombe barabajanye Kibungo bivana n'ikibazo umubyeyi yari afite kuko barakurikirana imbanyi yiwe kuva kiyisama gushika ibaruke.
Ego murakoze cyane gose Madame Jacqueline Nduwayezu. None twumva ko mwitanga cyane nka komite nk'abatowe gukora ibyo bikorwa by'ukugerageza gufasha buri murundi kazi ahuye n'ibibazo ngaha mu nkambi ya Mahama. None musanzwe mukora mwitanga murahembwa hama n'inzitizi muhura nazo ni nkizihe mu bikorwa murimwo muri iki gihe?
Twebwe ibikorwa dukora ni ibikorwa bya bene wacu kandi tuba dushaka yuko bene wacu bagira imibereho myiza, tuba dushaka yuko bene wacu biteza imbere, tuba dushaka yuko bene wacu abana bacu bagira kazoza keza. Ibikorwa byose aba bayobozi bakora tubikorera ubwitange. Gukora ibikorwa nk'ibi rero uko ari ubwitange nahone imbogamizi ni nyinshi, turahura n'imbogamizi muri kino gikorwa cacu, ariko kubera sakazi twebwe nibanga.
Zimwe mu nzitizi muhura nazo ni izihe? Kuko ndumva ko kugenda muravugisha abantu buri munsi birasaba uburyo kuri telefone, birasaba uburyo kumbure, bisaba no kuva mu gice cy'inkambi muja mu kindi, mushobora kuba mufata uburyo bwo kwiyunguruza muri ico gihe mu bufashishwa gute?
Hariho abayobozi bamwe nk'abo muri komite executive barabaha amahera y'intuzeyi, barabaha amayinite. Hariho n'aba chef de village barabaha, n'aba chef de quartier. Abantu badaha uburyo bwerekeranye n'amayinite ni twebwe tujejwe ibyingo n'imiryango, kandi ahanini ni twebwe dufise n'ibikorwa bigoye byasaba yuko ari twe twobona ibintuzeyi, twobona amayinite. Kuko usanga turiko turakenera guhamagara sekirite, usanga turiko turakenera guhamagara abantu batandukanye gutyo. Oye ugaca usanga umuntu wese yikora ku buryo bwiwe, ugaca usanga ni kibazo. Ikindi kibazo, hari aho duhamagarwa, hari aho induru zivuga imvura iriko iragwa, ugasanga ntugira ingene ushika aho hantu. Ni nk'uko ushobora gushika ahantu bakagukubita canke bakakugirira nabi, hoho baraheza bakakubahiriza.
Ibyo bibazo mwaragerageje kubishyira ahabona, murabiganira ko hari icyizere yuko hari igishobora guhinduka canke niko bimeze?
Twibaza yuko ariko biba bimeze kubera muri icyo gihe abayobozi batanga nk'ayo mafaranga y'amayinite cyangwa bagahatanga iyo karte y'amayinite ntiboronka uburyo bwo kwira abayobozi bose, kuko nk'abayobozi bose turi benshi cyane. Nubwo nk'akarorero nk'ubu uye muri village ni village 18, abayobozi ni 8. Muri icyo gihe bose hamwe ucusanga muri village ari 144. Ugacusanga muri quartier hari bandi 72. Ugacusanga gucushira ko na komite executive, urumva yuko bato nabone hashobora kuba ubukene bw'ingene boha amayinite abantu bose bagaca baha ubuseru uburi aratete gusa, nabyone ni byiza. Ariko iyo byabone uburyo bwabonetse turazi n'abandi bose bobaha ko ntaco bafise badatanga.
Birumvikana ko mwitanga cyane. Twizere ko kumbure nabo muhora mufasha mu ngo n'imiryango bo kumbura yobo bobona igikorwa mukora na kamaro kacu akaba ari bo babihembera akaba ari bo babaha duke bo babafise ariko mukadusangira kuko ni igikorwa cyo kwitanga ni igikorwa gihambaye kandi gikenewe cyane gose mu kibano ahariho hose haba mu nkambi cyanke mu kibano mu gihugu muri rusange turabashimiye cyane gose kugufata kano kanyo kuko tubwira byinshi byerekeye imibereho ubuzima bw'abarundi bari ngaho mu nkambi ya Mahama dusozera none akajambo kanyuma mwoshikiriza muri kino kiganiro turabashimiye cyane
murakoze cyane ikintu cy'ambere twoshikiriza nuko abarundi n'abarundi kazi bari ngaha tukeneye ko twitanga imibereho ikaba myiza muri ico gihe imibereho igenda neza iyo abana bashishikaye cyane ibyerekeranye n'amashure cyane cyane bakagenda bava mu miryango itekanye rero ico akamukambere no gatera umukenyezi uwariwe wese umukenyezi uwariwe wese yomenya ko ari we nkingi y'umuryango akamenya ko ari we kiremesha kandi akamenya ko kazoza k'umuryango kose ari we gahagaze ko ku buryo ategereza kuraba neza inshingano ziwe mu rugo kandi ntihagire ikintu na kimwe kimuca intege mu byerekeranye no kuraba ingene umuryango wiwe wobaho neza akongera akaza arumviriza ibyiyumviro by'abandi bakenyezi kugira amenye ingene nawe yoshobora kwiteza imbere murakoze
tutibagiye akabazo ka nyuma kerekeye kumbure abifuza gutahuka mu gihugu cyabibarutse ibyo byo murumva bamwe mugendera babivuga ko ariyo benshi cyane bagiye barataha mu minsi yahera bagiye baratahukanwa hari ababandanya kwifuza gutaha muri kino gihe canke abatari ko barifuza gutaha ko kumbure ubu igihugu gisa n'igifise ubundi butegetsi butari ubwo bahunze canke catumye bahunga babivuga kwiki abo mugenda muraganira nabo kubijanye no gutahuka cyane cyane abo babari bari mu bibazo byinshi bakabona atakazoza keza bafise ko kubandanya kuba mu nkambi
are abantu bari batandukanye tugenda turaganira bagenda bavuga yuko gutaha ubwa mbere ni uburenganzira bw'umuntu umuntu mu gutahuka aba yumvise yuko atekanye ubutaratekana nawe ararindira aho azotekanira akaba ariho azotahira ikintu bagenda bavuga bati twebwe ntitwahunze umuntu ntitwahunze iki canke kiriya ati twebwe twahunze ubutegetsi bubi sisiteme mbi yo gutwara ati na yahandi hoho bajya aye turacari kuri ya sisiteme mbi nyene ntacyo yahinduye rero urumva yuko umwe wese afise ingene abibona narijya hariho abantu bahunze ari uko bahuye n'ibibazo bikomeye cyane hariho abantu batarafise ibibazo bikomeye cyane mu guhunga hariho abahunze basinzikarije ubuzima bikomeye hariho abahunze bava mu busho butandukanye bw'iperereza hariho n'abahunze bahekuwe cyangwa bapfakajwe abo bantu kugira ngo imitima yabo isubire hamwe batahe bicakure nicyo gituma irihunguka umwe wese uwuzumva atekanye aragenda igikuru ni uko baborohereza bakagenda mu mahoro
Madame Jacqueline Nduwayezu ngaho mu nkambi y'impunzi Mahama nkambi y'impunzi y'abarundi mu gihugu cy'u Rwanda turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ku kuganira natwe tubandanya tubifuriza kuroranirwa ngaho no kumererwa neza nubwo mu nkambi ubuzima buba butameze neza na gato ariko turabashimiye cyane rwose
murakoze cyane kuba mwaduhaye kano kanya kwa kuvugira kuri muri ino emission yanyu. Murakoze
cyane.